Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwikira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya muzimu nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu nama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikungahaye ku isi yatangiye uyu munsi mu Bwongereza yatangaje ko Amerika yagarutse mu rubuga mpuzamahanga aho izongera kuyobora ibindi bihugu birangwa na demokarasi ku isi. Ibyo bivuze iki ku basesengura ibya politiki?
Ahanavuga ko mu by'ukuri abantu banezerejwe n'igaruka rya Amerika muri urubuga mpuzamakungu kubera ko bari babona ikibuze.
Uwo ni Frederic Bamvuga Inyumvira, impuguke mu bya politiki, akaba yarigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba usaba Uburayi gukuraho ibihano byafatiwe u Burundi. Abantu bagabye igitero ku Nteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gutabwa muri yombi. Naho muri Nigeria, abantu bitwaje intwaro bishe umuntu umwe ku ishuri ryo mu majyaruguru y'igihugu bashimuta abandi 10. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Turahera muri Kenya, igihugu gihanganye na bakteri yitwa trachome itera indwara y'ubuhumyi. Timu Ishimwe arabaha ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Ubu abantu babarirwa muri miliyoni 7 batuye mu gice cyo hagati cya Kenya nibo bafite ibyago byinshi byo gufatwa n'iyi ndwara. Elizabeth Baritoti ni umwe mu Banyakenya babarirwa mu bihumbi bagezweho n'ingaruka zo kugira iyi bakteri itera ubuhumyi. Avuga ko yatangiye kugenda agira ubushobozi buke bwo kureba ku buryo agomba kubagwa. Baritoti yavuze ko amaso yatangiye kugenda amurya kubera kwegera izabukuru, aho ibitsike byo ku maso byatangiye kugenda bipfuka bikajya mu maso ye, agafashwa n'umwuzukuru we kubikuramo n'intoki ariko bimurya cyane. Trachome ni indwara yandura iterwa na bakteri ifata imbere mu jisho. Dogiteri Peter Ekum ni umuganga uvura akanabaga indwara z'amaso mu gace ka Kajiado, yavuze ko iyi ndwara ishobora kwirindwa ariko ko bishobora kugorana mu gihe itavuwe hakiri kare. Ubu abantu bagera ku 53,000 nibo bamaze kugaragaza uburwayi.
Abaharanira ubuzima bwiza bw'abantu ku isi no kurwanya ubukene bavuga ko inkingo ibihugu birindwi bikize byiyemeje guha ibihugu bikennye ari kijojoba mu nyanja. Fidel Niyongabo arabahiye inkuru.
Bavuga ko ivyo vyerekana ko abategetsi b'ibihugu vyo mu burengero bw'isi atashaka rikomeye berekana kubijanye no kugwanya ikiza ca COVID-19. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson atangaza ko yiteguye yardi 8 baba ku isi mu mpera z'umwaka uza. Inyuma y'uko Perezida wa Amerika Joe Biden yemeye gutanga inshandago imiliyoni 500,000 za Pfizer, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Johnson azotanga inshandago imiliyoni 100 mu kiringo c'umwaka. Vyitezwe ko Canada nayo itanga inshandago imiliyoni 100. Abaharanira kugwanya ubukene no kwitaho amagara y'abanyagihugu ku isi bavuga ko naho iyo mihango ari ntambwe mu nzira nziza abategetsi b'ibihugu vyo mu burengero bw'isi batumva neza utwigoro tudasanzwe dukenewe mu rugamba rwo gutsindikiza ca COVID-19. Bamenyesha kandi ko gufasha mu gikorwa cyo gukwiragiza izo nshandago mu banyagihugu bikenewe. Gordon Brown yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza ari mu wasabye abashimitse ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi. Gufasha kurushiriza mu gikorwa cyo gucandaga abanyagihugu mu bihugu bikenye, yatangaje ko imihango yatanzwe n'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi itoherera mu majambo, ahubwo ikwiye kuja mu bikorwa mu gutora inyishu nyakuri ku kiza cya COVID-19 muri iki gihe incandago zabonetse.
Ubufaransa bwatangaje ko ingabo zabwo zivuganye umukomanda wo hejuru w'umutwe wa Al-Qaeda muri Maghreb. Ni inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Minisitiri w'ingabo z'Ubufaransa Madame Florence Parly yavuze ko Bai Ag Bakabo yishwe ku itariki ya gatanu y'uku kwezi n'umutwe w'ingabo z'Abafaransa witwa Barkhane mu majyaruguru ya Mali. Bai Ag Bakabo yari umwe mu bakomanda bo hejuru b'umutwe witwa ACMI Al-Qaeda muri Maghreb. Abafaransa bamukekagaho ko ari we wayoboye igitero cyo gushimuta no kwica abanyamakuru babiri ba Radio France Internationale RFI Ghislaine Dupont na Claude Verlon mu kwezi kwa 11 mu 2013 mu majyaruguru ya Mali. Urupfu rwe rwari rwaravuzwe n'umuryango we bwa mbere na mbere ku mbuga nkoranyambaga guhera ejo bundi kwa gatatu ushize, ariko leta y'Ubufaransa yari yaririnze kugira icyo ibivugaho kugera uyu munsi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, sosiyete y'itangazamakuru France Media Monde RFI ibereye rimwe mu mashami ivuga ko anyeti zikwiye gukomeza kugira ngo abasigaye mu gico kisha abanyamakuru babo nabo bazafatwe bashyikirizwe ubutabera.
Ubwongereza bwasubije perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ko nta biganiro bushobora gukora ku byemezo bwafashe ku bijyanye na gasutamo hagati yabwo na Irlande ya ruguru. Inkuru irambuye na timu Ishimwe.
Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Dominic Raab kuri uyu wa gatanu yashimangiye ko ubumwe bw'Ubwongereza butagibwaho impaka. Yasubizaga Perezida Emmanuel Macron ku bijyanye n'imibanire y'Ubwongereza na Irlande ya ruguru nyuma y'uko Ubwongereza bwivanye mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. Perezida Macron yari yumvikanye ejo kuwa kane anenga cyane Ubwongereza, aho we yavuga ko nta kintu kidashobora kuganirwaho ku bijyanye na Brexit. Aganira n'ikinyamakuru cya Sky News, Bwana Rab yumvikanishije ko nta kibazo na kimwe gishobora gushyirwa ku meza ngo kiganirweho, haba ku bijyanye n'ubutaka, ku itegeko nshinga cyangwa se iby'ubukungu. Ubwongereza bushinja umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi kuba buhatirwa gushyiraho ingingo nshya ku bijyanye n'agasutamo hagati yabwo na Irlande ya ruguru. Iki kibazo cyari kuri gahunda y'ibigomba gusuzumwa ejo kuwa kane hagati ya Perezida wa Amerika Joe Biden unafite ibisekuruza muri Irlande na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Biteganijwe ko kizagarukwaho ejo kuwa gatandatu mu nama ya G7 ihuza abakuru b'ibihugu bikungahaye kurusha ibindi ku isi.
Turacyari ku mugabane w'Uburayi. Fidel Niyongabo noneho atujyane mu Budage, aho Chancelier Angela Merkel ateganya kuza gusura Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden i Washington DC ku itariki ya 15 y'ukwezi gutaha kwa karindwi.
Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Biden Jen Psaki yatangaje no musiko wa gatanu ko ubwo rugendo ruzoba rwenewe gukomeza imigenderanire hagati ya Amerika n'Ubudagi. Perezida Biden aramaze kwakira abandi bategetsi babiri b'ibihugu byo ku isi kuva ashikiye amabanga yiwe Ubuyapani na Korea y'Epfo. Jen Psaki avuga ko Biden na Merkel bazoganira ivyerekeye umugambi wabo ku bijanye no gukorana kurushiriza ku bibazo bitari bike ibihugu vyabo bihanganye navyo, ivyo birimwo guhagarika ikiza ca COVID-19, guhangana n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gukomeza iterambere ry'ubutunzi n'umutekano mu makungu bifatiye ku mico ya demokrasi ibihugu vyabo vyombi bisangiye.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.vw.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radijwi rya Amerika tugiye gukomereza ibiganiro mu kagari k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yiyamye abafatanyabikorwa banafasha abahungabanya umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Ibyo yabyumvikanishije mu ijambo yavuze mu muhango wo guha impamyabumenyi abofisiye barangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikari i Nyakinama. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu ijambo umukuru w'u Rwanda yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo gusoza amasomo mu by'umutekano, Perezida Paul Kagame yabashimiye umuhate n'ubwitange bakoranye muri uyu mwaka. Perezida Kagame yibukije ko muri rusange bafite inshingano zikomeye zibategereje zo kurinda umutekano w'igihugu. Perezida Kagame yavuze ko byose bisaba gusesengura imiterere y'isi igenda ihindagurika kandi ifite icyo abona nk'ubusumbane. kumusanzo Perezida Kagame yasabye abarangije amasomo mu by'umutekano urarebana no guhindura imyumvire muri bo ubwabo babanje kumenya uko igihugu kimeze aho cyavuye naho cyifuza kugana. Muri uyu muhango Perezida Kagame yavuze ko nubwo amasomo atangwa yewe n'imyitozo mu by'umutekano akiri icyuho kinini ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga.
You agree with me, the graduating officers here today, throughout to the many weeks you had here.
Muremeranya nanjye mwebwe abofisiye murangije uyu munsi mu byumweru byinshi mwamaze hano cyo kimwe n'abandi benshi bababanjirije, hari ikintu kibura mu myumvire cyangwa imikoreshereze y'ikoranabuhanga. Kandi mbere y'uko nza hano nabanje kubaza abayobozi twahuye mbere y'uko nza, abayobozi bashinzwe umutekano icyo bisaba cyadufasha kugira ngo abanyeshuri bacu barusheho kwiga neza mu busanzwe kwiga uko bakoresha ibikoresho babyigiye hano nk'igice cy'amasomo.
The answer was, I understand, clearly.
Kandi igisubizo ntigisobanutse, ndavuga ko ni kimwe ntari nkeneye kumva. Rero kuvuga n'ikindi gihe, ababifite mu nshingano muri urwo rwego uhere kuri Minisiteri y'Ingabo, abayobozi b'igisirikare, abashinzwe kwigisha ikoranabuhanga n'ingaruka hano ugasanga ibintu bitarakemutse uko bikwiye, muzahura n'akaga. Kuva hagati mu mwaka wa 2018 hakunze kumvikana ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nta muntu ku giti cye mu bakekwaho gushaka guhungabanya umutekano, nta n'igihugu mu bikekwaho gufasha abarwanya u Rwanda Perezida Kagame yigeze atomora mu mazina. Mu mvugo y'amarenga yumvikanye avuga ko ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bashyira hamwe mu rwego rwo kurinda umutekano, ku rundi ruhande abo bafatanyabikorwa Perezida Kagame avuga ko basubira inyuma bagafasha abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu.
On the other, we are actually contributing
mu masano tugirana uko dukorana ubushabitsi, dusanga ku ruhande rumwe turafatanya mu gukemura ibibazo by'umutekano, ku rundi ruhande turatanga umusanzu mu guhungabanya umutekano w'ibihugu harimo icyacu ubwacyo. Ndavuga iki? By'umwihariko kubitureba, hari abandi barangirije hano nk'uko mwarangije, bakavuga ko bagize ibibazo biteye ubwabo, rimwe na rimwe n'ibibazo birimo n'ibyaha, noneho abo bantu bagahungira mu bihugu byitwa ko ari abafatanyabikorwa bacu, bagenda bavuga ibinyoma bagahabwa ikaze, abo bantu bagasubira inyuma bakijandika mu bikorwa byo guhungabanya umutekano ku gihugu. Perezida Kagame yasabye abafatanyabikorwa guhagarika gutera inkunga abashaka guhungabanya umutekano.
I'm saying this because it has more or less become a trend, and doesn't matter how much time you take to explain.
Ndabivugira ko byamaze guhinduka nk'akamenyero, kandi ntibisaba kubisobanura kenshi, birasa naho bikomeza mu bafatanyabikorwa bacu. Rero ndabwira abafatanyabikorwa bacu nti mwifasha ku ruhande rumwe mu guhangana n'ibibazo by'umutekano, mwubaka ubushobozi, munatanga umusanzu ku iterambere nk'uko turi kubivuga, ngo mwongere mucumbikire abahungabanya umutekano kuko baza bagasenya ibyo twubatse hamwe.
Come and reverse what we have been building together.
Kuri iyi nshuro, iri shuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama mu karere ka Musanze ryasohoye abanyeshuri 47 barimo abasirikare 44 bo ku rwego rwa koroneri na majoro n'abapolisi 3. Muri bo 29 kaminuza y'u Rwanda yabahaye impamyabumenyi yo mu cyiciro cya 3 cya kaminuza Master's Degree mu bijyanye no gucunga umutekano. Muri rusange bose mu barangije Nyakinama, abakuriye iri shuri bavuga ko bahakuye ubumenyi mu masomo ajyanye no gucunga umutekano mu buryo bwagutse, uburyo bwo guhuza intambara igamije kurinda igihugu, kuyitegura no kuyirwana, ndetse n'uburyo bwo guhangana n'icyari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Bagira urusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 9. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri +254 2 5 9 2 9 3. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuryango w'ibihugu bya Afrika burasirazuba EAC uhamagarira ubumwe bw'Uburayi gukuraho ibihano bwafatiye u Burundi. Ni icyifuzo kidahurizwaho n'abanyepolitiki n'amashyirahamwe y'Abarundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Kubwo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC, ibihano Burundi bwafatiwe n'ibihugu vya Buraya birabangamiye akarere kose kagizwe n'ibihugu bitandatu. Peter Matoki umunyakenya twara uwo muryango wa EAC asaba ubumwe bwa Buraya gukuraho ivyo bihano by'ubutunzi. N'ibihano Burundi bwafatiwe mu mwaka w'2015 igihe haduka imvururu za politike abantu bakicwa abandi bagahunga. Ubumwe bwa Buraya bwasiguye ko intwaro ibereye n'agateka kazi na muntu vyaho nyanzwe. Peter Matoki umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye intumwa z'ubumwe bwa Buraya ko muri kino gihe mu Burundi zahinduye imirisho kandi ko ibonekeza karusho mu bisata vyose. Uko ni nako amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu abibona. Niko Gerard Hakizimana atwara Foricon F rimwe muri ayo mashirahamwe akunze kugira imyerekano i Bujumbura yiyamiriza ivyo bihano yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Turashima ko uno munsi yaba umuryango yase canke Union Africaine bariko barabona ko Burundi bwa bwarenganijwe mu gufatirwa ibihano n'umwe bwa Buraya. Rero tugashima ko bariko barasaba ko ubwo mu bwa Buraya bukura ko ibihano bwafatiye Burundi by'akarenganyo. Kuko twebwe tuvyita iby'akarenganyo, twayivuze kera, twakoze ingendo zo kwiyamiriza ako karenganyo, eka katari gahe twagumye dusaba ko Burundi by'ukuri buriko bararenganywa kandi bwo kugwa ko ibihano bwari bwafatiwe. Ubu rero nta nico tuma ibyo bihano bibandanya. Kuko amahoro n'umutekano mu bihugu arahari, amatora yarabaye, n'umukuru w'igihugu by'ukuri ariko ari itagati y'akazi na muntu, na cyane cyane mu kwandanya abandisha abantu tutibagiye ko n'imfungwa zitari nke zimaze kurekurwa. Ibyo byose byerekana ubwigoro butari buko Burundi bwagiye burakora bukirengagizwa.
Naho biruko umuheri w'abakenyezi inamahoro uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usanga kamo k'umunyamabanga mukuru wa EAC hataragera ko kumvigwa. Mari Louise barica ko yahunze igihugu atwara uwo muhari kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Uwo munyamabanga mukuru ni abavyukuri akunda canke yifuza ineza y'Abarundi n'u Burundi n'akarere. Ubutumwa yahaye ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya yari kubuha abarongoye u Burundi akabahanura bisuganye kugira ngo agateka kazi na muntu gasure gahabwe ikibanza mu Burundi, intwari ibereye isure iboneke mu Burundi, maze ivyo bihano bigakugwaho. Ivyo bintu byari byoroshe kubutegetsi buramutse u Burundi no munsi ngo bikorerako.
Shovina Mugwengezo yahunze igihugu umwe mu bitavye ivyo biganiro vyategurwa na EAC asigura ko umuryango wamye werekana inyifato yo guhengamira ku Burundi kuva ico gihe.
Twe kubwacu rero naha na kimwe cyo dusamaza vyamye ibihugu bitagira impuhwe z'abanyagihugu, ibintu bifatiye no guhungabanya gateka kazi na muntu, n'ubwicanyi butagira izina, gucira imanza abantu ataco bazira. N'ivyo bihugu nyene vyahawe ububasha n'ubumwe bwa Burayi eka ndetse n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira bitorere inyishu ikibazo c'u Burundi, ariko nta na kimwe vyashitseko kubera buriya usanga ibihugu bimwe bimwe bicuritse na leta y'u Burundi. N'ikimenyamenya nuko rimwe na rimwe usanga igihugu c'u Burundi gikoresha ivyo bihugu nyene kugira gitoteze abanyagihugu bahungiye muri ivyo bihugu. Rimwe na rimwe usanga abantu bashaka no kunyuruzwa. Nk'ico gihugu cyo muri Tanzania ngaho ni ngombwa ko gishigikira ko ibihano vy'u Burundi bivaho, kuko kuri cyo nta kosa na rimwe leta y'u Burundi yikira kurera abanyagihugu
Icyo bikoze umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye intumwa z'ubumwe bwa Buraya ku cicaro cy'uwo muryango yarusha muri Tanzania ko EAC yotera imbere hamwe ivyo bihano bivuyeho. Izo ntumwa ziri mu gikorwa cyo gushigikira umuryango wa EAC nazo zabwiye EAC ku ikibazo cy'imigenderanire hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi gifise izindi nzego ziriko zirakinoganza. Kanatsinda kuva mu kwezi kwa kabiri izo mpande zibiri zirimo biganire byo gusubira kongo ubucuti inyuma y'imyaka itanu zidacana waka. Pyeclave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika vya Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internete kuri www.radio.vewa.com no kuri YouTube na Facebook Vewa Radio yacu.
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangiye umunsi wa gatatu w'uruzinduko agirira ku mugabane w'u Burayi. Ari mu nama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubukungu yatangiye uyu munsi mu gihugu cy'Ubwongereza. Biden yatangaje ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamahanga aho izasubira kuyobora ibindi bihugu birangwa na demokarasi ku isi. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvugaimyumvira, impuguke mu bya politiki, akaba yarigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Aratangira avuga icyo urwo rugendo rwa mbere rwa Biden ruvuze.
Kugira ngo umuntu ategere neza insiguro y'urwo rugendo ni ukugereranya imbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivana mu masezerano zari zifitaniye n'ibihugu bya Buraya, ugereranye n'icyo bari babuze mu bijyanye no gukorera hamwe ku bibazo nyamukuru na cyane cyane ikibazo kijyanye n'ibidukikije, cyari ikibazo gihambaye cyane kandi Amerika yaragisemo uruhara runini. Rero umuntu abigereranije aca abona hakunguko kari, nuko ubwa mbereho uyu muperezida mushasha wa Amerika Joe Biden agendeye igihugu cya mbere cy'Ubwongereza haberamwo iyo nama koko, mugabo kandi aricyo gihugu burya basanzwe bafitaniye amasezerano akomeye cyane. Rero ndavuga nti ikintu kirimo gikuru nuko muri iyo nama ya G7 iyo kubiye ya rutura ku isi bahuye bagaruka kuri icyo kibazo, ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere kijyanye n'ibi bijyanye na klima, ikibazo cya mbere gikomeye cyane, hanyuma ikibazo kigira kabiri ni ikibazo cy'amagara y'abantu, kinacyo ni kijyanye na corona virus hano mu Buraya, muri Amerika cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere ibyo muri Afrika n'ahandi, aho bashaka gufashanya kugira ngo barabe ingene byo ko bidashobora kwikorera ama vaccin, no kuvuga incanco, babifashe kugira incanco kwa ribwo buryo uyu munsi babona ko babwiza ko bari ko barabafasha.
Reka turagaruka ku kicyo kibazo. Icya gatatu ni cyahe?
Ikibazo gira gatatu ni kijyanye no gukoresha izimbuga ngurukana bumenyi, no kuvuga numeri, aho babona kumenga hashobora kubamwo izindi nzira zo gutukana, gutyoza imico kama y'abanyaburaya amavalero bagenderako, ugasanga rwose bavyiza bagiye barakurikirana ingene abantu banahana amajambo mugabo badatukana, bagarukana za ngendo zo kwinubana z'amacakubiri gutya na gutyo, n'ibyo baza kugaruka ko cyane cyane hari ikibazo kijyanye n'ingene ubusuma buciye muri mwe n'ubwo buryo bwa internet biba amadocuma bakayasambura, basanga ro ni barumwe barabikomera kugira ngo barabe ingene bogwanyiriza umwasi hamwe.
Reka tuze kuri icyo kibazo kijyanye n'amagara y'abantu, kijyanye n'ikiza cya COVID, aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatanze umuhango wo kuzotanga incandago $500,000,000 ku bihugu bikenye ku isi kubifasha ngo bihangane n'ikiza cya COVID-19, aho iyo nama Maya Jesset ivuga ko izotanga incandago zigera ku muri yaridi zo kugwanya ikiza cya COVID. Ariko abaharanira amagara y'abantu kubaho neza n'amagara y'abantu ku isi bakaba bavuga ko ari ntica ntikize umuhango utanzwe n'umugwi Jesset w'incandago muri yaridi. kubganyu mubona bikwiye canke mumeze nkabo bariko bavuga ko ari ntica ntikize
sinibaza ko abantu boca bayifata uko no kubanza kuraba ingene ibihugu bigeramiwe n'icyo kiza ko byose nibigeramiwe kumwe kandi na muri ibi bihugu baba ariko baratanga izo ncancho nako nyene bararaba aho bagejeje ikivi cyabo kuko babanza kuraba ibihugu byabo imbere ko biyumvira kugufasha ibihugu by'ahandi cyo n'ikibazo cya mbere cya kabiri no kuraba aho muri ibyo bihugu abakeneye izo ncancho bangana iki ni bande aho rero haba hariho uruhara rw'ibyo bihugu kandi ruvuga ruti twebwe turava ingene ibihugu byacu bimeze turakwiye kusaba incancho kuraba naba rero imbere yo kwibaza ati ibyo bari mfagusa nibaza ko bakwiye kubanza kubi biharuro akamenyekana abokenera izo ncancho kandi bakabanza bakaraba n'abanyene bagejeje ikivi cyabo mu kugwanya icyo kiza
mu kurangiza muri make cyane. President Biden yavuze ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu ije gusubira kuyobora ibihugu birangwa na demokarasi ku isi, niko abanyaburaya babibona. Abanyaburaya barafite icyo cizere, barabona ko ibintu bizohinduka mu ntagereranije n'intwa yahahora muri Amerika. Muri make
avuga ko mu by'ukuri abantu banezerejwe n'igaruka rya Amerika muri uru rubuga mpuzamakungu kubera ko babona ikibuze.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Mu makuru ya siporo n'imikino, mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda aratubwira uko bizabyifashe muri izi mpera z'icyumweru.
Mu mpira w'amaguru ejo ndi ku cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza. Hazaba hakinwa imikino y'umunsi wa kane, haba ku makipe umunani ahanganiye igikombe, haba no ku yandi makipe umunani arimo kurwana no kwirinda kugwa mu rwobo rwo kumaruka mu cyiciro cya kabiri. Mu makipe y'indobanure, Rayon Sports izahura na Marine FC kuri Stade y'Ubugesera. Kuri Stade Huye i Butare, ikipe ya APR FC izahura na Police FC, AS Kigali ikazakina na Espoir FC kuri Stade y'Muhanga. Mu wundi mukino, ikipe ya Rutsiro FC izahura na Bugesera FC kuri Stade Muganda i Rubavu. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino muri itsinda ry'amakipe umunani meza, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 7, AS Kigali igakurikiraho nawe ikagira amanota 7, iya gatatu ni Rayon Sports ifite amanota 4, Police FC ikaza ku mwanya wa kane ikagira nayo amanota 4, ikipe ya gatanu ni Espoir FC nayo ifite amanota 4, Marine FC ikaza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 3, Bugesera FC nayo ifite amanota 3 ikaza ya 7, ikipe ya munani ni Rutsiro FC ifite inota 1. Mu makipe umunani arimo kurwana no kutamanuka, ku cyumweru hazaba imikino 2. Ikipe ya Musanze FC izahura na Mukura Victory Sport kuri Stade Ubworoherane. Gorilla FC ikazakina na Kiyovu Sport kuri Stade de la Mitie kumumena. Ku wa mbere w'icyumweru gitaha, Sunrise izahura na AS Muhanga kuri Stade Golgota Nyagatare, Gasogi United ikazahura na Etincelles FC kuri Stade y'Ubugesera. Ku rutonde rw'aya makipe umunani ari mu myanya y'inyuma muri shampiyona, nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino, ikipe ya mbere ni Gorilla FC ifite amanota 7, Kiyovu Sport ikaza ari ya kabiri ifite amanota 6. Ku mwanya wa gatatu hari Musanze FC ifite amanota 6 nayo, Gasogi United ni ya kane n'amanota 5. Ikipe ya Mukura Victory Sport ifite amanota 4 ikaza ari ya gatanu. Ku mwanya wa gatandatu tukahasa nga Etincelles FC ifite amanota 3. Sunrise ni ya karindwi ifite amanota 2. Ikipe ya munani ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite 0 n'umwenda w'ibitego 6. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 4 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kubagezaho aho baherereye hose. Amajwi yegeranijwe na Fatuma Karara Alimas. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubifurije mwese mahoro n'amahirwe mu byo mukora byose muzagire kandi ubwenge nziza.